Jullie, nu is goed aan Erik. Kati zvidi Amerika makirundi no makinyarwandi Washington DC mu Burundi ni ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda aho mudukwikirana kuri FM 103.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 ushobora kandi no kudushikira mu kuresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo web.radioyacu voa.com wamanya w'ikiganiro muri sanga
ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Intambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa irabandanya. Abakurikirana ibintu baribaza ingaruka ivyo bizogira ku butunzi ku isi. Hari n'abibaza ingaruka ivyo bizogira cyane cyane ku karere ka Afrika. Abitegereza ibintu bavuga ko ingaruka ku karere ka Afrika zizova ku kugenda ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika bitunganijwe. Hari ababona ko ibihugu bizera cyane ku bidandazwa bidahinguye bishorera mu gihugu cy'Ubushinwa nk'ibitoro n'ubutare bishobora kuzogira ibibazo mu gihe ibihugu bishorera hanze bikomeye ibidandazwa bivuye mu burimyi bishobora kuzohabonera karyo kubera Ubushinwa bwashyize amatagisi ku bidandazwa bivuye mu burimyi bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugihe intambara y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa iriko ituma ivyo bihugu bibiri vy'ibihangange kurusha ibindi ku isi mu vyo gutunzi bishimikira kurushiriza ku karere ka Afrika, niki hako karere kotegerezwa gukora kugira kakura inyungu? Ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Lionel Remesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaji makungu, akaba yigisha kuri kaminuza Alliance University mu gisagara ca San Diego. Akaba aba rero muri ico gisagara ca San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mutumire ndakuramukije.
Amahoro neza.
Iyo ntambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa muri rusangi uyibona gute? Ni ihe ngaruka bishobora kugira kuri Afrika muri make?
Ego urumva ukungene vyifashe nuko cyambere na mbere ego ibihugu Ubushinwa na Amerika ni bihugu bihiganwa biriko birahiganwa cyane, ariko ibihugu byose byo ku isi birahiganwa rwose mu gihe mu bintu by'ubutunzi. Ariko uno munsi turiko turaganira ibiriko biraba hagati y'ibihugu bibiri, urabona ubutunzi bwavyo ku isi ni ibihugu bya mbere bibiri ku isi bitunze cyane, urumva biriko birahiganwa birushanya biragira ingaruka ku bindi bihugu byose byo ku isi. Nk'ubu rero uravye nk'ibidandazwa biri hagati y'ibi bihugu, harabi urudandazwa runini hagati ya Amerika n'Ubushinwa, uravye ugereranije n'urudandazwa ruba hagati y'ibindi bihugu. Urumva rero uko kurushanywa kuriko kuraba ubu kuzoshobora kugira ingaruka ku bihugu byinshi, kandi biratangwe no kugira ingaruka ku isi.
Reka duhere mu makungu, ubona ku byerekeye ingaruka ku butunzi mu makungu muri makeniyi.
Ingaruka nuko urabona ibihugu nk'ubu tuvuge utanze nk'akarorero, uravye nko ku biharuro biriko biratangwa nk'ubu, uravye nk'urudandazwa ruri hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni miliyaridi zirenga amajana 137. Uraze nk'ibintu biva ino bija mu Bushinwa, value yavyo ni imiliyaridi 179 z'amadolari. Hanyuma ibiva mu Bushinwa bizino navyo ibyo bagurisha ku Banyamerika bishika ku miliyaridi amajana atanu na mirongo itanu n'indwi n'imiliyoni amajana icyenda. Urumva ibiva mu Bushinwa biza muri Amerika ni byinshi kuruta ibyo Amerika idandaza ku Bushinwa. Muri icyo gihe rero Amerika irahomba amahera menshi, nicyo gituma bagerageje kugerageza bazane ibiganiro kugira baganire uko guhomba. Rero iyo bariko barahindura nk'ubu nk'ikori bashizeho mu mwaka uheze bica rihindura ukungene urudandazwa hagati y'Ubushinwa canke na Amerika n'ibindi bihugu handi hose ku isi, kwera ibi bihugu biriko birahiganwa mu masoko mpuzamakungu, bihiganwa hose, bihiganwa muri Afurika, bihiganwa muri Latin America, bihiganwa muri Europe, reka bihiganwa hose.
Abitegereza ibintu baravuga ko izi ntambara mu vyerekeye ubudandaji zabaye mu bihe vy'imbere yaho, ariko bakavuga muri rusange ko ata kintu zashitseko ku migambi zari zishinze muri iki gihe. Mubona ari uwo mugambi mwiza ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku Bushinwa?
Urumva ukungene nk'igihe bagira ikori, urumva nk'ubu uravye nk'amahera ahombwa kubera ibiva hari ibintu byinshi bivayo bizino, bariko baragerageza ukungene boraba ukungene bogabanya uko guhomba. Ariko ubiravye cane cane iyo hariko haraba ibihugu biriko biraganira kenshi hari abadandaji, ubucuti bw'ivyo bihugu n'ukuri ubucuti bumeze neza, ni hamwe atazibana zidasekana amahembe. Ariko ubucuti bumeze neza, abadandaji n'ubu turakorana n'abashinwa bene wacu, turakorana twese mu bintu byo kudandaza. Ariko iyo ibihugu bitanguye kuganira bikavuga okay, ubu dutegerezwa kuzogabanya uko guhomba, hariho abadandaji bunguka, hariho n'abandi badandaji bahahombera. Urumva icyo rero nico gica kigenda kiraba intambamyi.
Reka tuze ku mirongo ya telefone, dufite Demokrate. Uratwumva Demokrate? Uri he? Ufite ikibazo icyumviye?
No, njyewe n'ikibazo kimwe cyangwa kibiri hamwe n'intererano.
Yego.
Nakunda gukurikirana ibijyanye n'amakuru y'intambara yaba y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa.
Yego.
Icyabaye namaze kubaza umukinire ikigenda gifatiye hagati y'itsinda n'umukinire mwa kimwe wari
turako turavuga ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afurika cyane cyane iyo ntambara y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa.
Nakunda gukurikirana umukinire cyane cyane we abizorereye mwo. Ikizo ntambara zagadufuko kujyanye n'ubucuruzi hagati ya Afurika hagati ya Amerika na n'Ubushinwa.
Reka bishure mumwishure.
Icyo ni cyambere.
Yego.
Ikigo ya kabiri none hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni ikihe gihugu muri ibi bibiri cyari gisanzwe gikomeje gikora byinshi? Kuko nabonye yuko ngo Amerika yafashe ingingo kuduza imisoro ku bidandazwa biva mu Bushinwa bijya muri Amerika.
Yego. Reka abishure.
Abishure ngaho ndakaraza mu nyuma.
Murakoze. Reka abishure mumwishure Lionel.
Ego me. Abajije ikibazo kimeze neza cyane. Ibyo bibazo byiwe ukungene nk'ubu uravye kenshi uravye nko muri kahise ukungene hariho amahinguriro menshi cyane cyane yo ngaha muri Amerika yagiye yimuriye amahinguriro yabo mu Bushinwa, batangura gukorerayo ibintu byinshi hanyuma bakabidandaza babigarukana ino. Ariko rero muri icyo gihe ayo mahinguriro hamwe n'ayandi mahinguriro menshi yabaye nayo muri Europe yose yari yaragiye nayo ne mu Bushinwa, n'ubu niyari n'ayandi menshi aguma agenda kubera amahinguriro hariya birazimbuka, byari bizimbutse gukorera ibintu ugereranya no gukorera ibintu ngaha muri Amerika. Nicyo gituma rero ibintu byinshi biza ino muri Amerika hariho byinshi biba byanakozwe n'amahinguriro mu bisanzwe ngaha muri Amerika ariko abakaba babikora mu Bushinwa ariko n'amahinguriro mu Bushinwa rero yarabaye menshi arakomera nabone baratera imbere rwose hanyuma ikiganiro yakomera nabona urumva baradandaza rwose n'abadandaji bakomeye rwose badandaza baronka byinshi muri Amerika eka no muri Afrika baronka byinshi uravye nk'igihugu ca mbere muri Afrika kirungika aho ibihugu byinshi byo muri Afrika bikura ibintu Ubushinwa buza ubwa mbere Amerika ikaza ubwa gatanu urumva aho uravye nko mu isoko muri Afrika ibihugu byose Ubushinwa buracyari imbere ku byo bigandaza muri Afrika ugereranya na Amerika ibyigandaza muri Afrika.
Tuze kuri Chris. Chris, ikibazo icyumviro? Chris, uratwumva?
Are?
Oui, uratwumva?
Eh, ndawumva.
Irindi zina huri?
Ni Kasteve.
Uhamagaye urihe?
Ni mu Burundi.
Ufite ikibazo icyumviro ushikiriza?
Nagiye ndabaze. Hagati y'ibyo bihugu bibiri ni cyo kuri Krasema ya y'ubutunzi ni cyo kiri imbere y'ikindi.
Murakoze. Reka mutumira mwishure. Mu mwishure.
Ndabaze ikibazo. Ego mu by'ubutunzi Amerika iracyari ya mbere. Ariko naho ari ya mbere ihiganwa litezwa kubandanya naho igihugu kiba kiri imbere gitezwa kuguma gihiganwa kuguma kugira kigume gitera imbere naho coba ari cya mbere nk'uko nabivuze ibihugu byose byo ku isi byose biri mu ihiganwa si ibihugu bibiri gusa ibi ni kubera ari byo bifise ubutunzi ari bibiri bya mbere ariko ibihugu byose biri mu ihiganwa ariko ku kibazo cyawe Amerika n'ubu iracyari ya mbere ariko iteza kuguma ihiganwa.
Dufite Diodone ku murongo. Diodone uri he?
Ni mu Rwanda.
Ufite ikibazo icyumviro ushikirize.
Ntabwo nakunze kubakurikirana kuri FM mu Rwanda ntabwo turi kubumva.
Yego tako turavuga ku byerekeye intambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bishobora kugira ku butunzi ku isi na cyane cyane ku karere ka Afurika.
Yego
sinzi ko ari ikibazo cyangwa icyumviro ashaka gushikiriza.
Yewe kubera ko nyine tutabikurikiranye cyane numva Amerika na ngaruka nyinshi nangaruka izagira.
Murakoze.
Ego murakoze cyane.
Tubandanye kuri iki kiganiro. Reka rero tugaruke ku byerekeye akarere ka Afurika k'abanyafurika bo babibaza ati ubwo ni urugamba hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange bibiri twe ntacyo bitubwiye twe turi ngaho wo babwira iki hari ingaruka bishobora kubagira ko?
Ego cyane rwose kubera nk'uko nabivuze ibi bihugu rero bitanguye kuganira no guhiganwa ihiganwa ribera mu mihingo yose yo ku isi nko muri Afurika nk'ubu ufashe nk'ubu karaba nko mu biharuro mu bihugu bitanu bya mbere aho ibihugu byo muri Afurika ya Sahara y'Epfo Sahara na Afurika aho bakura ibintu uravye nk'ibiharuro byatanzwe na World Bank i Bank Mondial mu mwaka w'2017 birerekana yuko Ubushinwa buza ubwa mbere mu kudandaza ibintu byinshi muri Afurika bingana miliyaridi 37 ni miliyoni 387.87 ugereranya na Amerika. Amerika iza ubwa gatanu kubyidandaza muri Afurika ikorekana yuko ari imiliyaridi 11 n'imiliyoni 742 ni nk'icya gatatu cuco Ubushinwa budandaza muri Afurika. Urumva icyo kintu rero ni ikintu gikomeye kuko uravye nk'ubu ihiganwa rero ribera mu bihugu byose nk'ubu hari imigambi myinshi iriko irakogwa yaminakogwa yukongereza ubucuti no kongereza urudandazwa rwinshi hagati ya Amerika hamwe n'ibindi bihugu na cyane cyane n'ibihugu byo muri Afrika. Urumva rero ibyo ni ibintu byiza kuko bishobora no kugurura imihora ibihugu byinshi byo muri Afrika bigashobora no gushora ibintu ngaha muri Amerika n'ahandi.
Reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Ronan ari ku murongo, uratwumva Ronan?
Ndabumva. Mwiriwe.
Mwiriwe, uhamagaye urihe?
Ni mu Karere ka Kirehe mu Murenge wa Kigarama.
Aho ni mu Rwanda?
Ni mu Ntara y'Iburasirazuba ariko ndi umwe mu Barundi bari mu nkambi y'amahama.
Ikibazo, icyumviro?
Ni ikibazo yenda nshaka kubaza.
Yego.
Ibihugu byo hanze ni kubera iki bikunda gukora ibintu by'imirwano biterwa n'iki bikakuti? Hano muri Afurika ni kuri twatwitirije ariko muri ibihugu byo hanze hakaba hari ibintu byakunda kubivuga intambara biterwa n'iki? Ni ikibazo nshaka kumubaza.
Mushaka kuvuga intambara, tuko turi kuvuga ku ntambara y'ubudandaji, mushaka nibyo mushaka kuvuga ko?
Zengine ni ubudandaji, ni kuri iki aho ngaho muri Amerika no mu Bwongereza bikunda kuba birebire bigasakuza.
Reka bishure, mu mwishure?
Ego nkuko nabivuze igituma ibihugu bihiganwa mu bintu by'ubutunzi ni kubera urumva ibihugu biterezwa kugerageza bikaronderera ubutunzi igihugu, ni ukuvuga yuko ukungene ibihugu bigira ni ukugerageza kugurura imihora abadandaji ushaka kudandaza akadandaza. Kubera iyo hari ubudandaji bwinshi butuma haboneka n'akazi kenshi k'abanyagihugu n'abantu bariko barakora, iyo igihugu kiriho kiratera imbere akazi kaza ari kenshi, amafaranga yinjira menshi mu gihugu n'imishahara y'abasanzwe bakora iraduga. Ivyo rero abanyagihugu barabishima, abenegihugu barabishima, urumva iterambere iterambere ry'igihugu ni iterambere rishikira umuntu wese ahari hose, kandi nta gihugu na kimwe, nta munyagihugu n'umwe ku isi adakunda iterambere iyo aribonye rimera neza. Nicyo gituma ibihugu byose bigerageza uko bishoboye bakagerageza guteza imbere ibihugu cyane cyane mu nzira y'ubutunzi, kubera y'ubutunzi bubonetse abanyagihugu baratera imbere. Icyo kintu nicyo kintu babona ko ari ngombwa bateza kuguma bagira, urumva ibihugu byose biri mu ihiganwa.
Frederic ari ku murongo wa telefone. Frederic, irindi zina uri?
Nitwa Nyirameza.
Uri he?
Ni Bugendana
mu Burundi.
Egome,
ufite ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ni ikibazo nabaza ni umutumireti kubona Ubushinwa bwahisemwo guca bwiyambaza Uburusiya kugira ngo babafashe kugira kuba umugambi wa senje, ntabwo yoba ari intambara na ya politike yabigomba isubire twoko cyangwa iya gatatu ko Amerika n'Uburusiya bisanzwe bitavuga cyo kimwe cyo kimwe. Uburusiya nabwo ni kane bidafitaniye umubano mwiza n'Uburayi, nkavuga nti kumbona no mu bihugu byacu rero ko Uburusiya umenga nibwo buriko buramera nk'ubwegereza cyo kimwe n'Ubushinwa aribwo bushora ibintu byinshi mwa kano karere kacu. Ama Amerika nayo ikaba yarabujije ko kugoro isubira gutanga amakuru kuri Huawei, ubwo tutasubira kuronka ivyo twahora tukemera kuri kugoro tutasubira kubironka avec niyo nouveau systeme Huawei izoba yatuzaniye.
Murakoze cyane. Mu mwishure Lionel.
Ego ivyo wavuze nivyo, ihiganwa riraba muri mu masoko yose no muri Afrika. Ego hari Afrika, navuze nk'uko Ubushinwa ko budandaza ibintu byinshi muri Afrika, ariko ikindi naco ubuze gikomeye nuko hari urumva politike na n'ubudandaji kenshi birajana. Urumva ibihugu ubirazwe ibihugu biza biragira imyumvikano, biza birahura kugira barabe ukungene bashobora gukorana, aho bazoshigikirana cyane cyane muri izi nzira z'ubutunzi. Iyo hariko haraba mahiganwa y'ubutunzi urumva ibihugu birahiganwa ariko cyane cyane biza birarondera nabo bafasha ibihugu bunga ubucuti hanyuma akazogerageza kuza barashigikiranira baraba ku mategeko bariko barashira imbere mwavuze rero n'ibyo bya technology technology nayo nayo ni kintu gikomeye cyane naco ne bazanye ubu bariko baragerageza kuganira naco kugira barabe muri iyo nzira ya technology ukungene technology iriko irakoreshwa barabe ukungene inyungu zozanira igihugu n'icyo kintu cama gikomeye urumva ibihugu gushika ubu biriko biraganira nk'uko bivuze
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga kungaruka intambara y'ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bashobora kugira mu makungu na cyane cyane turiko dushimikira nko ku karere ka Afrika tugaruke rero ku karere ka Afrika ariko muravuga ko Ubushinwa budandarize bushobora ibidandazwa byinshi mu karere ka Afrika ko buza ubwa mbere mu gukorana n'akarere ka Afrika mu bijyanye n'ubudandaje bavuga ko kubera iyo ntambara hagati y'ibyo bihugu bibiri ibihugu byo muri Afrika bisanzwe bishorera nko mu Bushinwa ibintu tuvuge nk'ibitoro ibintu bijyanye n'ubutare ko bishobora kugira ibibazo bakibaza kumbure ko Ubushinwa kubera iyo ntambara bushobora kutarondera kutagira umuvuduko bwari busanganywe kurondera ubwo butare n'ibyo bitoro biba muri Afrika bakavuga nk'ibihugu bisanzwe bikomeye mu gushorera hanze nk'ibidandazwa bivuye mu burimyi muri Afrika byo bishobora kuhatorera akoyoko mu bisigura
ego icyo ni kibazo cyiza cyane kubera ubu hariho ibihugu byinshi ego bishorera ubutare bitoro ku Bushinwa raje nk'ibihugu nka za Angola busa mu bihugu bya mbere mu kudandaza ibitoro hamwe n'ubutare ibyo nabyo bigafasha amahinguriro yo mu Bushinwa ibyo ni ibintu bakenera mu mahinguriro bariko barakora ariko rero nk'ubu nk'aya makuri yashyizweho n'ayandi yoba ari mu nzira cyangwa ukwera ubu bacari mu biganiro nk'aho byerekana yuko ikibazo nuko abadandaji benshi badandaza bakora ibintu mu Bushinwa benshi kubera babonye amakori bari baratanguye guhindura iyo bakura ibintu bakagenda kubikura nko mu bihugu nka za Vietnam canke ibindi bihugu byo muri Aziya canke mu bindi bihugu so muri icyo gihe rero bariko barahindura ni ukuvuga yuko ibihugu nk'Ubushinwa biragabanya ukungene bakora ibintu ku buryo batokenera kugura ibintu byinshi biza nko muri Afrika ari nk'ibyo by'ubutare cyangwa by'ibitoro ugasanga baragabanije ibyo bahora bagura ugereranya kubera aya makuru bariko bara aya makuru kungene yagabanije urudandazwa rwabo ego ibyo birashobora bibandanyije n'itabire bizoshikira n'ibyo bihugu byahora bidandaza ku Bushinwa birashobora kwashikira
naho nk'uko ibyo by'uburimyi baravuga nk'uko kubera Ubushinwa bwashize amatagisi ku bidandazwa bivuye mu burimyi va muri Amerika mu kwishyura ku matagisi yafashwe na Amerika ku bidandazwa byabwo bavuga dufate nka soybeans sinzi ko novita soya soya bavuga ko nk'ibihugu byo muri Afrika byo bizimbura cyane nka soya ko bishobora kuhakorera akoyoko muri iki gihe Ubushinwa bukagura iyo soya ivuye nko muri Afrika
ego urumva iyo rero niho habaye ntambanye urumva iyo hariko y'ibihugu biriko biraganira nk'ubu ikori ryahabaye bari badukije cyane cyane ikori ku vyuma na stilo hamwe na aluminium ivyuma cyane cyane hamwe n'ibindi bicuruzwa biva mu Bushinwa bari badukije ikori gatoyi ariko n'abashinwa rero bahita baduza ikori kuri ivyo birimbugwa biva muri Amerika bija mu Bushinwa ari nk'ibyo by'amasoya ibigori n'ibindi bitegwa bijayo urumva nk'abarimyi n'aborozi bo ngaha muri Amerika ibyo rero byarashikiriye ubutunzi bwabo ubwo baranahahombeye bariko barahahombera byashimishije cyane kuko ntibari biteze ko boca bashikirwa nico gituma rero iyo muri rusange igihugu kidugije amakori ari abunguka mu muri ico gihugu hariho nabahomba muri ico gihe rero abahombe naba abarimyi bindo abarimba isoya ico rero kiregurura umuhora nk'abarimyi b'isoya bo muri Afrika canke ubundi izindi ndimo ziva muri Afrika barashobora nabone muri icyo gihe gucuruza ibyo bintu babijana mu Bushinwa n'ahandi.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone. Elvis aratwakwiye. Elvis uratwumva? Elvis?
Muraho kujya Amerika.
Yego, wakurikiranye ikiganiro turiko tuvuga ku ntambara y'ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa n'ingaruka bishobora kugira cyane cyane kuri Afrika.
Yego, nagikurikiranye.
Ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumvira ushikiriza?
Ni icyumvira ushikiriza.
Yego.
Je mu busanzwe iyo ntambara y'ubudandaje iri hagati y'Ubushinwa na Amerika mu busanzwe. Icyo mbona kuri Afrika hakurumbura kumenga nka twege. Ntangaruka mbi ahubwo bituzanira ubusanzwe ahubwo coba nk'icigwa natwe baba duhaye ingufu tugakura amaboko mu mbuzi natwe tugakora ku mbuzi kugira ngo ibyo abashinwa dufate nko mu burimyi cyangwa no mu bindi mu by'ubutaka cyangwa n'iki ibyo abahora bahana umusa kuko natwe turabifite muri Afurika musanzwe turabifise dufise yimbuka turarima dufise ingufu mana yuko amaleta muri Afurika yosha dufasha agatanga ingufu kwa nyagihugu akarondora n'ibitaka kugira ngo ahe abanyagihugu nabo bakore ko musa ibyo abashinwa bahora bagenda kurondora ko muri Amerika nk'ibyo by'ibirimwa nk'izo soya n'ibindi n'ibigori ko musa turatse tubirime aba bashinwa aho bakagenda kurondora muri Amerika ku musa natwe badashe badakwirira ino mu Burundi n'abanyamerika nyine uko nyene ariho nabo nyene ibyo bahora bakora mu Bushinwa twebwe ntanduka ibaze uko burema Afrika ibaraduheza gihe dufise byose nabo nyine ibyo bahora bagenda gukora mu Bushinwa baze kwirondera hatwi no muri Afrika kuko turabifise amatitura yafise ashotoboze kamemi bisaba bana yuko twihebwe ahubwo byoduha ingufu kandi bikaduha n'ubukire gusubira ngo natwe tumenye ukuntu dushobora gukora kugira ngo natwe aho iyo ntambara iri hagati yabo kuko bo nisanzwe yuko basubira inyuma mugabo natwe biduhe ingufu zo kugira ngo dushobore kuronka ukuntu dushobora kwingwana dutere imbere natwe.
Murakoze.
Yego, murakoze namwe.
Theogene uratwumva? Teuzen? Uratwumva Teuzen? Halo? Halo Teuzen?
Halo?
Uratwumva? Mwengu murongo wa unu meze neza, uratwumva neza?
Ndi kumwumva none.
Yego, muhamagaye muri he?
Halo? Ndi mu Rwanda.
Ufite ikibazo icyumviro?
Yego.
Ni icyumviro?
Okay.
Ntitukumva neza Teogene. Yamo tubabarire umurongo wa Teogene ntumeze neza dufise Eliezer uratwumva?
Ndakumva neza.
Uhamagaye uri he?
Nje mbahamagaye ni mu Rwanda.
Yego.
Mu majyaruguru y'u Rwanda.
Wowe ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Uwo mutumire rero ntabwo nyakira amajwi yanjye yagize ikibazo ntabwo nari ndi hafi ya ariko ndifatiramo hagati nagira ngo muntubaze neza icyo muri kuganiraho n'umutumire mbone namubaza.
Turiko turavuga ku ntambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bishobora kugira mu makungu ku isi na cyane cyane ku karere ka Afurika.
Birumvikana biriya ni ibihugu bikomeye ku ruhando rwo kuri ino si dutuye icyo mutumeye namubaza ese kuba noneho ubona ari ibihugu byombi twavuga ko bidufitiye akamaro kanini noneho ubu kugeza ubu ngubu nkatwe nko muri Afurika ese ingaruka bishobora kutugeraho ni izihe by'umwihariko se nko ku ruhande rwa Amerika bwo n'igihugu tuzi ko gikomeye ndetse bishobora gushyira hasi urukaba rwacisha makeya cyangwa se bizagenda gute
reka bishure mu mwishure Lyone
ego ego urudandazwa n'iganwa hagati y'ibihugu ego birashikira no muri Afrika nkuko ibihugu bihiganwa amasoko menshi urazi nk'ubu ufashe nk'akarorero nko mu Rwanda nko mu Rwanda uharuye tubwe nk'ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Amerika n'ibintu byavuye muri Amerika bijya mu Rwanda ni ibintu bifise bingana miliyoni 25 uravye ko iharuro bitangwa ngaha na leta muri Amerika hanyuma ibintu navyo biba mu Rwanda biza ino muri Amerika bishika imiliyoni 42 urazi nyine iharuro biriko biratangwa na leta yino aho rero urumva ibidandazwa biva mu Rwanda ni vyinshi kuruta ibidandazwa biva ino muri Amerika bijaye urumva nko muri ico gihe ni nk'uko watanze icyumviro imbere yanyu yavuze yuko ibihugu muri iki gihe ibihugu byose birahiganwa hanyuma nabyo nibikaguma bicuruza bidandaza bigerageza kudandaza vyinshi aha rero urazi rero hariho nk'ibintu byinshi biva mu Rwanda no mu Burundi eka no mu bindi bihugu urumva muri icyo gihe rero igikuru ni ukugerageza kongereza urwo rudandazwa naho ibyo bihugu bibiri bya mbere biriko birahiganwa icyo ntikibuza ku bindi bihugu bikuma byegera ibyo bihugu bigerageze kudandaza nabyo bigerageze guhimiriza abadandaje byo muri ibyo bihugu kuza kudandaza cyangwa kugurura amahinguriro muri Afrika kugira babandanye nabone bacuruza byinshi
yego hari nababona ko kubera iyo ntambara ubu Ubushinwa na Amerika cyane cyane Amerika yasani yasokoye kuva ku ntwaro ihari muri iki gihe no gushimikira kuri Afrika cyane cyane kubijyanye no gucuruzi n'imitahe inyungu nyinshi bazibona kubijyanye n'umutekano ariko harababona kubera iyo ntambara no kubona ko Ubushinwa ubu bukorera cyane muri Afrika cyane cyane mu kugura ibintu bijyanye twako turavuga n'ubutare ubutare n'ibitoro hamwe no gushira imitahe mu bijyanye n'inyubako n'ibyo no kwita infrastructure mu gihe Amerika yarisanzwe izwi ko ishimikira cyane cyane ku gisata cy'abikorera ku giti cyabo n'ibijyanye n'imitahe muri Afrika iyo ntambara hagati yabo nuko guhiganwa bagarutse gushimikira cyane cyane ku karere ka Afrika niki Afrika yokora kugira ihakure inyungu
ego cyane cyane nibyo isoko ryo muri Afrika ni rinini Afrika urabona ni hanini rwose hagizwe n'ibihugu 50 birenga ni hanini rwose hari abantu benshi hari amafaranga menshi hari ibintu byinshi urumva ikintu rero gikomeye ni uko ibihugu byabo Ubushinwa cyangwa Amerika aho hari isoko rinini cyane nicyo gituma kongereza ubucuti ari ikintu gikomeye kubera muri hariho n'abantu abakozi benshi tuvuge nk'ubu nk'amahinguriro menshi ngaha muri Afrika atanguye ngaha muri Amerika atanguye kuza ariyumvira kongereza kuzana amahinguriro ngaho muri Afrika urumva ariko urumva ibihugu byo muri Afrika nabyo niteza gutanguranwa guhiganwa kugira bizane ayo mahinguriro muri ibyo bihugu kugira bashobore gukorana bazane ibintu babikorere aho muri Afrika washaka banabidandaze mu bihugu hagati yo muri Afrika canke no mu bindi bihugu ku isi ikintu kimeze neza cyakozwe nuko hariho i Continental Free Trade Agreement hariho ibihugu byo muri Afrika byo muri African Union biriko biyumvira kumwe neza yo gerageza kugabanya amatagisi hagati yabyo kandi n'ukongereza kungene ibihugu bihanahana ibidandaza hagati yavyo nk'Uburundi n'u Rwanda, Burundi na Tanzania, ibihugu bidandaze hagati yavyo tangorane. Urumva nk'ico kintu ni ikintu gikomeye, ubu gitanguye kuja mu ngiro, ico kizokugura imihora ku buryo n'amahinguriro rero yo hanze cyane cyane nk'ayo muri Amerika na washaka no mu Bushinwa no mu bindi bihugu ashobora kuza agakorera ibintu muri Afrika, washaka akabidandaza muri Afrika cyangwa akabidandaza no mu bindi bihugu. Ariko urumva nk'ico ni ikintu gikomeye, niho nico gituma rero ubu iriganwa ahubwo rigiye gukomera, ariko n'ibihugu bikwiye kwakerebukira bikagerageza bikegera abagwizatunga bakaza kugira kuzana akazi, bakazana amahinguriro muri ibyo bihugu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, tugaruka ku mirongo ya telefone. Dufite Abel, watwumva?
Umva, mwiriwe.
Wiriwe? Uhamagaye wihe? Uhamagaye wihe?
Halo? Dar es Salaam.
Yego, ufise ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumviro ushikirize.
Jewe nshaka niho gushikiriza kuko byinshi ndabizi, nama ndabikurikirana.
Yego.
Ejo nabonye bariko barabiyaga cane, burya nabonye naryoye mbonye muciye mu bigaruka ko bariko baravuga ngo Amerika ngo ikiritabaza ngo Afrika ukuntu yogerageza kuronka ubutare kubera ubushinwa bwabahagurukiye kubera amasoko babapaniye.
Yego.
Amahurumba cyane yibaza ukuntu ubushinwa bufasha nk'Uburundi wacu, bavuga ko ubushinwa bukora ubutare bwinshi mu Burundi kuko Burundi bufite bugira 10 ku isi mu by'ubutare bukenerwa muri Amerika.
Yego. Reka abishure Lionel, nibaza ko ivyo ni bimwe bitana muri letera, nivyo nibaza ariko aravuga ubwo butare.
Okay.
Yego.
Yego, ico kintu urumva ibihugu ibigo birakenera ubwo butare, ibihugu birakenera ubutare, ariko mu bintu by'ubudandazwa nk'uburavye nk'ibintu biva mu Burundi, nk'uburavye urudandazwa hagati ya Amerika n'u Burundi, ibintu byinshi biva mu Burundi harimo n'ubutare bushika ku byababa miliyoni ndwi z'amadolari, hariho n'agahawa, icyayi n'ibindi byinshi biva mu Burundi bizi no muri Amerika, eka hariho n'ibiva ngaha muri Amerika bigurishwa mu Burundi na byone. Urumva muri icyo gihe ego urwo rudandazwa nago ni urudandazwa rukomeye, rurahasanzwe hagati ya Amerika n'u Burundi, kandi turifuza yuko bushobora no kongerekana, washaka n'abanyamerika bakaza bakaza mu Burundi bakongereza bazana amahinguriro canke arabaza batembera. Ivyo ucasanga ari vyiza kuko iyo igihugu kiriko kirazana amahinguriro canke abaza guhatembera, ucasanga ari ibintu bizana akazi, bizana amafaranga menshi mu gihugu, igihugu cyatembereye n'abanyagihugu batera imbere cyane rwose.
Yako vyerekeye izo terrare mwo bisigura neza ku batavyumva, bihingurwa mwiki, ni kuki ari ibintu birondegwa cyane?
Ego, ama terre rare nuko rare earth metals bayakoresha ibintu byinshi mu mahinguriro, tuvuge nk'ungu nkamwe muri ayo masi ataboneka cyane rwose ku isi, ubwo butaka hari nk'ibintu babikoresha cyane nk'izi za telefone ngendanwa, hariho utwuma tw'indani bakoresha iryovu, bakoresha hariho nk'aya ma teknoloji ibyuma dukoresha, ari ama computer, ama ordinateur yo yose, imiduga ubu nayo n'imiduga bakoresha ikoresha umuyaga nkuba, imiduga electric nayo ne irakoresha ayo ma terre rare cyane cyane mu mabateri bakoresha mu bintu by'iyo miduga. Urumva kubera abagura izi telefone canke ama computer canke imiduga ubu bahaye biyongera no kuvuga yuko nayo ivyo bintu bakoresha bariko barakora ivyo bintu navyo ne birakenewe biriko biragugwa cyane kandi ibintu bikenewe igiciro cyavyo kiraduga urumva ico rero ni ikintu ciza nko ku Burundi
yego ubwo butaka budasanzwe buvamwo ubwo butare bukoreshwa mu ivyo bariko bavuga amabateri y'imodoka zigendeshwa n'umu yagankuba no ku matelefone ngendanwa hamwe no ku vyuma nyabwonko avuga ko ubushinwa ari bwo bufise igitegeri kinini cy'ubwo butare kikaba kubera iyo ntambara na Amerika kigomba kubukoresha mu kwihora Amerika kuri ayo matagisi ku bidandazwa bibuye mu bushinwa biza muri Amerika babona rero ko Amerika izotera ironderera ubwo butaka cyane cyane mu karere ka Afurika ni kintu ibihugu byo muri Afurika byotegereza gushyiramo ingufu
ego urumva icyo kintu ni kintu bariko baravuga ko gishobora kuba ariko ntibari bwabishire mu ndiro ariko muri icyo gihe naho urumva naho ne muri ki aha muri iki kibazo cy'agati ya Amerika n'Ubushinwa bariko bararaba bagira buhoro buhoro kuko amatungo yabo ari hamwe urumva igihugu kimwe gitembagaye cyane cyo hitana ikindi urumva bagira buhoro buhoro baza baragerageza buhoro buhoro kugira ni batume ubutunzi bwa kimwe buhungabana cyane rwose kuko byo hitana n'ikindi urumva ariko muri icyo gihe baza baragira buhoro buhoro nicyo gituma na Amerika yahora ikura byinshi mu Bushinwa banabone bacatanguraba ahandi bashobora kubikura
nivyo uri kuravuga ubwo n'ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bibiri bufatanganye kimwe kigiye hasi n'ikindi gicakije hasi kizama tugaruka ku mirongo ya telefone Louis araduhamagaye Louis uratwumva Louis uratwumva uvugira kure cyane ntitwumva
ndabumva
ubwo turakumva uhamagaye urihe
mu Kirundo mu Burundi
ufise ikibazo ubaze umutumire icyumviro shikiriza
icyumviro shikiriza nuko ntate yayira cyo tutakiyumva mu Burundi
ego icyo ni ikibazo ku nzego zibijejwe zitegereza kwicarira twe nta kinini hano nk'abanyamakuru dushobora kubigira reka tubandanye icyumviro cyawe turagifashe nka nkama
yego ni guhera hirya yeca
ntimushobora kutwumva no ku mirongo migufi
oya ntitwumva
no ku mirongo migufi ntitwumvikana murakoze
oya ntitwumvikana
yego turabashimiye icyumviro turagifashe nka nkama turagishikiriza inzego zibijejwe radio isi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko tuvuga ku ntambara y'ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bishobora kugira ku butunzi ku isi n'ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afurika cyane cyane hari ababona kugira ko Afurika ikuriye inyungu kuri iyo ntambara hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange bategereza ku utunganya neza inzego zijanye n'ubutunzi kuruta uko ibintu bitunganije muri iki gihe n'abandi bafite impungenge ko kubera iyo ntambara nk'Ubushinwa busanzwe bushorera ibintu byinshi muri Afurika bushobora kongereza bukarungika ibidandazwa byinshi bizimbutse muri Afurika mu byo kwica amahinguriro muri Afurika afite ibidandazwa nk'ivyo mubibona gute
ego ico naco ni ntacyo nazo birashoboka kubera urumva iyo isoko urumva abantu bariko baradandaza isoko badashoboye kubizana ngaha muri Amerika cyane bigoranye gato iyo bashobora kurondera ayo isoko ry'ibidandazwa bija hanyuma bagahita bashora byinshi bakongereza ibyo bashora muri Afurika eka no mu yandi masoko mpuzamakungu muri icyo gihe rero nk'uko mwari mubivuze ego iyo igihugu kikura ibintu byinshi hanze kenshi hari gihe iyo ibiva hanze bigugwa amahera make uraba ku bikorwa hagati mu gihugu utusanga amahinguriro hagati mu gihugu adashobora kunguka washaka kanugara kera hariho amahinguriro nkungu yakora nk'impunzu mu bihugu byinshi muri Afrika ayo mahinguriro kenshi barakora impunzu bakazidandaza mu masoko nyine muri Afrika ariko kubera hariho impunzu nyinshi zaza ziva hanze ziza ku mahera make kuruta izo bahora bakora ayo mahinguriro menshi yarugaye bashaka urumva n'ubuzi bwinshi bwarahatakariye urumva muri icyo gihe naho ne iyo ibihugu biriko biragura ibintu hanze y'igihugu bateza nabo ntuguza bariyumvira ibintu bashobora gukora hanyuma bakaza bararaba nicyo gituma ibihugu biza biraganira cyane cyane biriko birunga ubucuti bikaza biraganira bikaraba niki kidukura mu gihugu cyanyu niki kitubadandaza ko bakaraba bariko barahombera cyangwa bariko barahungukira
murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
bote ariko badukwirikirana namwe mu bamucugura muri radio ko muri ko mwumviriza ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika tuko tuvuga ku ntambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bishobora kugira ku butunzi ku isi na cyane cyane ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika turi kumwe n'umutumire wacu Lionel Remesha yanonosoye ibyerekeye ubudandaji mu makungu kaba yigisha kuri kaminuza ya Alliance University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugaruke ku mirongo ya telefone tuyibandanirize ko dufite Théogène uratwumva
ndabumva neza
irindi zina huri uhamagaye urihe
Dar es Salaam muri Tanzania
ufite ikibazo ikimvira
icyo nashaka kuvuga kuri ntambara ya Amerika n'Ubushinwa mu byerekeye ubucuruzi ku karere ka Afurika ntekereza ko bwari uburyo bwiza bwo ibihugu byo muri Afurika byari bibonye bwo gutwarayo ibikomoka mu bihugu byabo abari zahabu batwarayo cyangwa se ari ibikomoka ku bihingwa ariko inyungu akenshi ko ntekereza kugendeye no kubigaragara abakuru b'ibihugu ngira ngo babonye nka babifashe nk'aho ari uko arokaje yo kubona yo kubona inshuti zikomeye zizabafasha mu buryo bw'intambara intambara z'imirwano gusanga abakuru b'ibihugu donc batareba cyane ku nyungu ku nyungu rusange bakoresha buriya buryo mu buryo bw'inyungu zabo ku giti cyabo nkabambona nta kintu kinini Afurika izakuramo izagirira akamaro jyewe
murakoze ku cyumviro cyanyu mushikirije Claude nawe nyine ari ku murongo wa telefone Claude aho uri
ndi Tanzania
ufite ikibazo icyumviro
nanjye mfite icyo nashaka kuvuga ku bijyanye niyo ntambara iri hagati ya Amerika n'Ubushinwa bijyanye n'ubudandaji ku kontinenti ya Afurika
yego
ni ukuvuga ubundi bwo jyewe icyo navuga ni uko mu gihe ibihugu byitura nk'ibyo biri kubirwanira isoko muri kano karere kacu ka Afurika ko bitegerejwe kunguka kuko bo abavuye hariya baje kugondera isoko ngaha muri Afurika abarongozi b'ibihugu byacu botegereje kurondera ukuntu natwe muri bino bintu byacu biri hano dusanga turima twadusa ngo tutabukana amazi agenda kugurisha hirya twoshoboye kuba twabironkere isoko aba bantu kuko nabo baje barafite ibintu bashima muri Afurika rero nako tukaca duteza kuca tworonse profi yo kudandaza ibyacu ku gaciro keza kandi ikateza kuba yoba inyungu kuri igihugu cyoba gishitswemo nawo abantu ariko ubundi bwo guco mbona byashaje yuko abarongozi bacu bateza ko nawo bagiranwe uruhare cyane kandi bagashaka inyungu ku bantu bose nuko
murakoze turakushimiye ku cyumviro cyawe Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC umutumire nariko ndavuga kugira ngo Afrika yakure inyungu ko ibihugu byo muri Afrika bikwiye gutunganya neza inzego zabyo zijanye n'ubutunzi mubona ari ikintu bategerezwa gushimikira ko ubu kugira ngo bashobore gukura inyungu mu mitahe bw'Ubushinwa dusanzwe twavuze ko bushira mu byerekeye inyubako hamwe no kugura ibidandazwa bidahinguye bivuye muri Afrika nk'ibitoro n'ubutare Amerika nayo kenshi ukwikorera muri Afrika ishira inyungu zayo kubizanye n'imitahe no gukorana na n'igisata cy'abikorera ku giti cyabo niki he Afrika yokora kugira ngo itunganye neza izo nzego z'ubutunzi kugira ihabonere inyungu
ego Afrika irashobora hari ibintu byinshi ishobora kugira ibihugu byinshi byo muri Afrika ariho uravye hariho n'ibihugu n'ubu byamaze gufata iyo nzira nk'ubu hariho cyitwa Trade and Investment Framework Agreement TIFA ivuga ni yerekana n'inzira yugurura imihora hagati y'ibihugu na Amerika nk'ubu hariho iyo bagize Trade and Investment Framework Agreement ibihugu agreement hagati ya Amerika hamwe na East Africa na muri East Africa hariho Burundi, u Rwanda, Tanzania, Kenya na Uganda urumva nko muri ico gihe muri ibyo biganiro baravye ukungene bashobora no kugerageza bakaraba nkaho hakorekwa urudandazwa bishobore kuba ari bishobora kugura bashobora gukoresha urudandazwa nk'abadandaji bashobora kwishyira bakizana kandi bagerageze nko kugabanya ibiturire mu murako karere ariko urumva ibiturire kwisi henshi muri ayo mategeko urumva barasaba ari ibintu basaba ibihugu bitezwa gukurikiza kugira bishobore korohereza nkaboza kugurura nk'amahinguriro cyangwa kuzana imitahe yabo ngaho muri Afrika urumva rero icyo kintu ni ikintu cyiza cyane ku bihugu byo muri Afrika urumva nk'ubu nk'uko hariho abatanze iziyumviro birugurura imihora y'ibihugu byo muri Afrika nabyo ni kudandaza kugerageza kudandaza ibintu byinshi bakabidandaza ngaho muri Amerika cyangwa bakagerageza guhimiriza imitahe yo muri Amerika kuza ngaho muri Afrika nayo
yego Leona nawe nyine ari ku murongo wa telefone Leona ufite ikibazo icyumviro nyarutse
Jewe mfite icyumviro
yego
nk'uko umutumira ahejeje kuvuga bimwe muri byo burya ikibazo gihanze Afrika jewe mbona bwanjye ni igiturire kuko muri Afrika hari igiturire kirenze ibyo rero birashobora gutuma ibihugu bidashobora gutera imbere ushobora gusanga hateye imbere nk'abantu cumi cyangwa mirongo ingahe mu gihugu abandi nabo bakarushiriza kuba bakene cyane rero ibyo bintu naho biri uko urumva haracyakenewe ko igiturire kimanza kuva muri Afrika iyo rero igiturire nticyavaho ivyo bintu birashoboka kandi hagaca haba n'urunani rukomeye nk'ubu abarongoye Afrika yunze ubumwe bategetswe guca bakora inama kugira ngo nabo bige ingene bashobora guca bakora koyo kwekumbure n'umunyagihugu muto yawo hasi azoshobore gushikirwa uko niko je nabibona
murakoze cyane turashimiye ku kicyumviro cyanyu mushikirize dufite kandi Idrissa uratwumva
urumva neza njyane Kigali
yego ufite icyumviro cyangwa ikibazo bazo umutumire
icyumviro nabazaga umutumirwa ko tubone na iriya ntambara iri hagati ya Amerika n'Ubushinwa muri business mbona izagira ingaruka ku bantu benshi muri Afurika ndetse ku bantu benshi cyane ku isi bamwe na bamwe kubera bizinesi zahinduka ahubwo ndashaka kumubaza ngo Afurika ifite izihe ngamba kuri biriya bicuruzwa biva muri Amerika no mu Bushinwa ahubwo nabasaba ngo Afurika, umuryango wa Afurika ko ate wakoresha imbaraga kugira ngo abanyafurika bose babashe gukora kugira ngo biteze imbere kugira ngo zirangaruka n'izagire kuri Afurika.
Urakoze
mumbarize ingamba afite muri Afurika nyine
arabumva. Reka bishure mumwishure
ikibazo yabajije nuko muri icyo gihe ngaho muri muri Afurika hari ibintu byinshi bishobora gukorwa, hari ibintu byinshi bishobora gukorwa cyane cyane ubiravye n'ibihugu washaka bagoma bagerageza kongereza nabone urudandajwi, ariko igikuru nuko n'abanyagihugu bokumva ko nabone abanyagihugu nibo bagize igihugu. Ni ukuvuga yuko aho umunyagihugu wese ari washaka ari nk'umuntu adandaza, acuruza, wiga, uriko arakora ibintu byose, umuntu ni ukubikorana ishaka n'umwete mwinshi, hanyuma n'abadandaza bakaguma bagerageza kumenya aho igihugu cyabo kiri n'icyo igihugu cyabo kiriho kiragerageza mu guteza imbere igihugu cyangwa abanyagihugu aho bari hose, hanyuma nabone bagashobora no gushikira abo batoye abategetsi bakaza barabashikiriza bakababaza ibibazo ku buryo ibibazo by'iterambere, kuko ibi by'ihiganwa ihiganwa naho riba hagati y'ibihugu cyane cyane ihiganwa riba hagati y'abanyagihugu. Abanyagihugu nibo hatangura ihiganwa ry'abanyagihugu, abadandaji, abakora, hanyuma n'igihugu kikaza kikugurura imihora abo bose kugira bashobore guhiganwa ku isoko mpuzamakungu. Urumva icyo kintu rero gisaba umwete wa bose mu bintu byinshi, icya mbere na mbere bisaba amahoro, bisaba nk'ibyo bavuze kugerageza guha uburenganzira abantu bose no kugerageza umuntu wese afise umwete afise ishaka kumufasha agatera imbere, afise icyumviro cy'iterambere agashigikirwa. Icyo kintu gikomeye cyukuruye imihora bose.
Ego muri make durasigaje nk'umunota, ni ukuvuga rero nka akarere ka Afurika biciye nko mu muryango w'ubumwe bwa Afurika nk'uko hari umwe yabivuze, bafashe iya mbere bashobora kuhakurira inyungu nyinshi kuri iryo higanwa hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Muri make
ego cyane rwose nicyo kintu gikomeye nka African Union bakwiye kuvyiga cyane iyo nzira y'ubutunzi, kuko Afurika ni hanini igizwe n'ibihugu binini kandi byinshi, hari ubutunzi bwinshi, kandi icyo kintu ni ikintu bariko baracika muri Continental Free Trade Agreement, ariko ni ikintu gikwiye kwigwa cyane kigashyirwa mu ngiro, ibihugu byinshi bikagerageza iyo Free Trade Agreement ikamera neza ikaja mu ngiro, hanyuma abantu bakadandaza hakaba iterambere rikomeye.
Muri make cyane tuse nk'iminsegonda 30 iyo ntambara mubona izotahira he hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange bibiri?
Urumva ubu harashari ibiganiro turarindiriye nko mu mahera y'uku kwezi hazoba inama ya G20. Urumva muri icyo gihe tuzoraba ibivamwo, ariko turibaza yuko bizogenda neza, ariko ibihugu biracyariko biraganira bigerageza kugabanya iyo trade deficit hagati ya Amerika.
Murakoze cyane mutumire wacu Lionel Mesha nonoso ibyereke budandaje makungu, akaba yigisha kuri kaminuza ya Alliance University mu gisagara cya San Diego aho ni muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twariko tuvuga ku ntambara y'ubudandaje hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, ingaruka bishobora kugira mu makungu na cyane cyane ku karere ka Afurika. Dushimiye mwemwe mwese bagize uruhara muri iki kiganiro, abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza ibyiyumviro, namwe mukunda radio Ijwi ry'Amerika tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu, radio Ijwi ry'Amerika.